Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijyanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'Abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakire mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Mwiriwe canke mwaramutse bakunze ibikiganiro yaga bivanyiraho muherereye kuri mikrofoni jewe Mabre Kavunja Paul. Mushobora no kutwumviriza kuri Westatu akaburungonge akaburungo info. Dore ku nkuru y'umurongwe. Ibiro bikuru bijejwe impunzi ku isi ya seri byunguruje mu kambi ya Murongwe impunzi z'Abarundi zingana 349 zahora mu kigo cy'akiriro cya Monge Monge hakaba hari haciye igihe kirekire. Bakaba banaronkejwe igihe bashika mu iyo kambi ibintu bitari bike bitandukanye. Ido ni ido na Mihari Kordonchi mu ijwi rya Pascal Ndayishimiye.
Iyo konvoi y'impunzi z'Abarundi ni ya 31 ikaba igizwe n'abantu 349. Abo bakaba bakiriwe mu ikambi ya Murongo mu gitondo cyo kuri uwa mbere igenekerezo rya 20 nyandagaro uyu mwaka bavuye mu ikambi ifata kibanza ya Monge Monge imbere yo kubageza ku buraro bwaho Murongo. Ayishyirahamwe Haseri rikaba ryaciye ribaha ibikoresho bikenewe kuri buri muryango, nabyo bikaba byari bigizwe n'amasahani, ibase, ibido, imisegetera, ibirago, uburete hamwe n'ibindi bya nkenerwa. Kuri uwa kabiri nuwo munsi izo mpunzi ziteze guhabwa idolari 12 ku muntu z'ibifungurwa by'ukwezi. Izindi kongwa zibiri zikaba zitezwe muri iyo nkambi mu kwezi kw'icyenda zivuye mu makambi y'ifata kibanza ya Sange na Kavimvira ari mu karere ka Uvira.
Kamanyora, igipolisi cy'igihugu cya Kongo cyatoye ibisigarizwa by'umubiri w'umwana muto w'umuhungu yari afise imyaka 11 mu micungararo ya Rubumba ikukira ibiro by'intwaro ya Kamanyora. Ibyo bisigarizwa by'umubiri byari bikokotse n'ibyo umwana yitwa Israel yanyujwe n'abantu bataramenyekana hakaba hari haciye amezi 3 akuwe nko ku kilometero uva ku muhani wabo. Ibyo byemezwa na Alexandre Mukurumunya, komiseri mukuru w'igipolisi ahi Kamanyora.
Je nitwa Alexandre Muturo Mukulumanya jejwe igipolisi ngaha mu Kamanyora. Ku wa gatatu muri uku kwezi niho twumvise ko hatu amagufa y'umwana mu mirima nungikayo aba opeshi barajyayo kuraba ibyo ari byo ego basanga n'uwa mwana yitwa Israel. Israel ni umwana banyuruje kuva mu kwa gatanu z'uyu mwaka. Israel yari afise imyaka 11 uhereranije n'ayo magufa kandi kugira ngo amenyekane ababyeyi biwe bamumenye biciye ku mpuzu impuzu yari yambaye umunsi anyuruzwa
memanguo kabisa njyura ituma banayuwa kama ni yewule
tuje Baraka. Abayobozi b'ibikorwa bya leta mu gisagara cya Baraka abaharanira agateka k'umunyagihugu abanyamitahe bakora ibyabo hamwe n'impunzi zimwe zimwe z'Abarundi b'abanyamitahe baratereye mu ruganda rw'ubuhanahana ijambo ku bijyanye n'uburenganzira bw'ikori n'icyo bita itagisi. Urwo ruganda rwateguwe mu mpera y'indwi turangije ruteguwe n'ishyirahamwe umugwi w'ibyegwa n'ibikorwa mu guteza imbere Kivu bita JDS mu funyafunyo y'igifaransa. Rusenda, imiryango ine mishasha y'iyakiriro hamwe n'abarekope babiri bararongejwe inyigisho z'uko bofata bibereye abana bavuye mu migwi igwana yo muri teritwari ya Fize. Izo nyigisho zateguwe n'ishyirahamwe Save the Children y'Abongereza rikaba ryaranabemereye kuza ribakurikirana uko amezi 3 arangiye.
Nk'izi nyigisho bivanye na proje yabo barimwo yo gukura abana bajyanywe mu gisoda mu birobere bitandukanye bariko baratwigisha ku buryo hamwe boronka abana b'Abarundi bobatuzanira tukabarera mu gihe barondere umuryango wabo iyo baje bapfa bazobakura iyo mu birobere bitandukanye bivanye n'uko proje yabo imeze.
Icyo tuzoka nuko tuzerera abana bataramenyekana imiryango y'abahanu ishobora kubiri bakabaduha mu kiringo cy'amezi 3 umuryango w'uyo mwana hanuri bakatuzi bakamutera bakamushikana mu muryango atangorane ibyo baherako batugisha ingene umwana ushobora kumufata yabagwa yaba utari gwawe bose ukabafata kumwe kandi ukamenya n'ingene ushobora kubarera mu gihe udashobora kubahohotera ugateka ku mwana kuko kira mwana wese arafise haki yiwe n'ingene ushobora kumuhanura ukamwegereza ukabumvisha neza ko bose ari abana hama abana bagakundana.
Aha niho ndangirije yaga uno munsi Serge Bisimwa niwe yabateguriye ahagarikiwe na Jack Ahora kuri mikoro yari jewe Mabre Kavunja Paul mugira umuba mubawe.